murumva radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, turahera kuyavugwa muri Sudani. Ibisirikare vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza vyarakuye abakozi baza ambasade z'ivyo bihugu mu gihugu ca Sudani. Ibindi bihugu biriko biratwara abenegihugu bavyo mu bice bitandukanye mu gihe impande zihanganye zagwaniye ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Uko gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya Leta hamwe n'abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces kumaze iminsi 8. Abantu 420 baramaze kuhasiga ubuzima hamwe n'abandi amamiliyoni bugaraniwe mu mazu batagira icyo bifashisha mu kubaho kwa minsi yose. Mu gihe abantu bagerageza guhunga ako kaga k'intambara, ibihugu byatanguye kurungika indege no gukura abenegihugu bavyo muri Khartoum. Bamwe mu banyamahanga baramaze kuvugwa ko bakomerekeye muri izo ntureka. Ubufaransa bwavuze ko indege yabwo yatwaye abantu hafi ijana barimwo intumwa zishyira mu rya Buraya nawo mu bindi bihugu, bakaba batwawe muri Djibouti. Ubudagi bwavuze ko indege yabwo nayo ya gisirikare yashitse i Khartoum kuraba bikurayo. Ubutaliyano buvuga ko bwatwaye abanyamahanga ejo ku munsi w'Imana. Ghana, Ubuhindi na Libya byo bivuga ko biriko birakora kugira bitahukane abenegihugu bavyo. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko inteko zidasanzwe zazo zakoresheje za kajugujugu zikurayo abantu barenga ijana zibatwara mu kambi y'igisirikare ya Amerika iri muri Djibouti. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS, Tedros Ghebreyesus, yavuze ko hari abantu benshi bafiriye mu mavuriro. Haruhande y'abashika 420 bamaze gupfa, OMS ivuga ko abandi 307 bamaze gukomereka. Muri Afrika kandi ni muri Kenya, ibiziga 39 biramaze gutorwa kugeza ubu mu itongo ry'umupastori uwo yafashwe yagirizwa kubwira abamuyoboka biwe mu idini ryiwe kwisonzesha gushika bafuye. Umukuru w'igipolisi cyo muri komine ya Malindi ariwe John Kemboy yavuze ko hari ibindi bisa n'imva kuri iryo tongo ryo mu pastori yitwa Paul McKenzie zibwirizwa kwimbwa kugira zisakwe zirawe ko hari abantu bazihambwemo. Abamaze kumenyekana ko bafuye muri ubwo buryo bashika kuri 43 kuko abandi 4 batowe mu ndwi iheze bafiriye kuri iryo sengero ryitwa Good News International Church. Igipolisi casavye sentare kucemerera kugumiza uwo Makenzi mu gihe amatohoza akibandanya. Uwo mupastori yaramaze guhagarikwa incuro zindi zibiri imbere yaho hamwe ni mu 2019 kandi ni mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Yarahagaritswe kandi no ku rufu rwa bandi bana. Igipolisi kivuga ko izo dosiye zose zigitohozwa ko mu butungane. Abanyepolitike bakorera muri ako karere basaba ubutungane kutamurekura kugira iyo ngendo yo guhenda abanyagihugu ntiyandukire utundi turere vyegeranye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ku mugabane wa Afrika kandi ni muri Kenya, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze cyo ku munsi w'Imana ko leta yiwe itangura ibiganiro n'umuhari w'abaroberi w'abaoromo muri Tanzania ejo ku munsi wa kabiri. Buzoba bubaye ubwa mbere leta Ethiopia itangaza ku mugaragaro ivyo biganiro hamwe n'uwo muhari witwa Oromo Liberation Army canke Ola mufunyafunyo umaze imyaka ugwanya leta. Umuvugizi w'uwo muhari Oda Tarbi ntiyashotse aboneka kugira agire icyo avuze kuri ibyo byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. umuhari ola wiyo mhoye kundi witwa Oromo Liberation Front umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wagarutse mu gihugu inyuma yaho Abi Ahmed ashikiye ku butegetsi uharanira gateka k'ubwoko bw'aba Oromo kandi uvuga ko leta yabakumiriye umuhari ola na leta bagirizanye ibitero bitari bike byakozwe mu ntara ya Oromia ya Ethiopia niyo ntara ifise abanyagihugu benshi kandi yafuyemo abasivile benshi muri ibyo bihe by'intambara Ethiopia yaciyemo.
Washington ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, iperereza ry'igisirikare cy'Ubwongereza ryatangaje ko igihugu cy'u Burusiya kiriko kirarondera abo cyisa abagabo banyabo bo kwinjiza mu myimenyerezo ya gisirikare ngo bagwane intambara ubwo Burusiya burimwo n'igihugu cya Ukraine. Aya makuru yasohokeye ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza. Yemeza kandi ko Burusiya bwasohoye amatangazo hamwe n'ivyapa ku mabarabara ahamagarira abantu kwinjira mu gisirikare. Bwaremeye umushahara, bwarabemereye umushahara mu gihe bazokwiyandikisha. Gusa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza bwemeza ko igitigiri Uburusiya bukeneye cy'abantu bashika 400,000 binjira mu gisirikare gishobora kutazoboneka. Intambara hagati y'ibyo bihugu nayo iracabandanya. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ko ibisasu 5 byo mu bwoko bwa misile byaguye mu gisagara cya Kharkiv mu buseruko bw'icyo gihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu bisamburamwe mu mazu.
Urakoze Aloyz Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri w'eshatu radio yacu voa.com naho muradusanga, naho kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @voa radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: ku nshuro ya mbere inzego z'ubutegetsi mu Burundi zaraye zemeje ko Alain Guillaume Bunyoni ari mu maboko yazo ko minsi iri imbere azisobanura ku byaregwa zitatangaje. Abahanga mu by'amategeko barabivugaho iki?
Ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi.
Maitre Dieudonne bashiraho ishize n'impuguke mu by'amategeko. Tubafitiye n'amakuru y'imikino mu Rwanda no mu Burundi, ntimujye kure. Amakuru ku ijwi ry'Amerika tuhere mu Burundi, aho umushinjacyaha mukuru wa Repubulika hejo ku cyumweru yatangaje ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe muri icyo gihugu afunzwe n'inzego za polisi. Mu itangazo yasohoye bwana Sylvestre Nyandwi ntiyavuze ingingo ku yindi ibyaha Bunyoni akekwaho, ariko yemeje ko bishingiye ku byavuye mu isakwa ryakozwe mu nzu ze. Yemeza ko ubushinjacyaha burimo kwegeranya ibimenyetso ku byo ashinjwa kugira ngo minsi iri imbere azagezwe imbere y'ubutabera. Eloge Wilikaneza arakomeza.
Ni urwego rwa mbere rw'igihugu rwemeje ko Alain Guillaume Bunyoni yahoze yamushikiranganji wa mbere w'u Burundi yafashwe. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mungu, Sylvestre Nyandwi umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika yavuze ko ubu umugenerali wo mu gipolisi abarizwa mu minwe y'igipolisi. Umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika yatangaje ko Bunyoni yafatiwe aho yari yinyegeje inyamuzi muri zone Mubone, komine Kabezi, mu ntara ya Bujumbura, mu burengero bw'u Burundi, ku igenekerezo rya 2021 ku kwezi kwa kane. Umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika aramenyesheje Abarundi n'amakungu ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi. Ni ku itangazo ryasinywe na Nyandwi rivuga. Anyese Bangiricenge, umuvugizi w'ibiro by'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika, yatwemereye ku iryo tangazo ari ry'ukuri. Ibyavuye mu isakwa ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragaza ibyaha yoba yarakoze biriko biregeranywa kugira ngo azoce ashikirizwa umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika, nawe aheza afata ingingo yisunze amategeko. Ni ku iryo tangazo rishimangira. iryo sakwa rivugwa ryakozwe ku matariki ya 17/18 ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni ziri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana mu manuko y'ubushyuhe buseruko. Mu itangazo ry'iwe Sylvestre Nyandwi yasigura ko kuwa 17 igipolisi kimaze gusanga arenga iyo Bunyoni atari ku muhaniwe mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ariho ibiro by'umushyikiriza manza kizigenza wa Republika zaciye bisohora umutahe wo kumurondera. Mu ntara ya Rutana ijwi rya Amerika ryamenyeye ko inzu iri ku musozi wa Rongero yasatswe atakintu na kimwe igipolisi n'igendereza byasanzeyo. Emwe n'isanduku mutamenwa nta kintu na kimwe carimwo, niko amasoko yo mu gipolisi yabwijwe rya Amerika. Ku mutahe wasohowe n'umushikiriza manza kizigenza ku itariki ya 17 hari handitse ko yikeka ko hoba hari ibivovo vy'amafaranga binyegejwe mu nzu za General Bunyoni. Harabibaza ko ashobora kwagirizwa canke akegekwa ko ivyaha birimwo amatungo adasiguritse, ukunyonora amatungo y'igihugu, ukudindiza ubutunzi bw'igihugu n'ibiturire. Ariko umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga mu Burundi akorera mu gisata co kurwanya ibiturire atashimye ko umwidondoro wiwuje ahabona amenyesha ko navyo bishobora kuburwa baha. Igihe amashirahamwe n'ibinyamakuru basemerera basaba ko abategeka babanza kwerekana amatungo yabo imbere yo kwinjira mu mabanga nk'uko ibwirizwa nshingiro ribisaba, abategetsi uhereye kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu baravyiyamirije. Amatungo ya Bunyoni ntiyigeze avugwa aja mu mabanga canke yakuwemo. Bizogorana cyane kuvuga icyo bisunze bavuga ko afise amatungo adasiguritse. Niko avuga abantu batari bake bazi arenga iyo Bunyoni canke abakoranye nawe ntibashimye gutanga umwihwezo w'ibiriko biramubako muri kino kiringo. Ariko agitangura gucunaguzwa mushingwa manza Dieudonne bashirahishize akuri kirani bazo vyo Burundi kuva kiri munani z'abanyeshure muri kaminuza yabwijwe rya Amerika inzira zibiri zishobora kuba ziri nyuma yikurikiranwa rya Bunyoni.
Yoba bishitse hakaba hariho dosiye yakozwe neza ivyemezo biriho bagafata umuntu ahambaye nkuyo yahambaye mu nzego imyaka n'iyindi yoba ari intango, ariko nta muntu yo casya bwose ngo e mama ubusuma bugire butuzwe gose Burundi. Bishobora kubamwo amayira abiri, ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kugwanya bakabo koko ko birimo. Iyo ntumbero rero ntayiraboneka mu kuntu leta ikora, ariko ikintu cyose kigira intango reka abarundi babitega amaso.
Kubwiwe cyangombwa nuko amategeko yubahirizwa. Mu kwa 12 umwaka uheze leta zunze ubumwe za Amerika zasubije ko ibihano arenga iyo Bunyoni zari zamukuye ko amezi make nyuma yo kuja mu mabanga mu kwa 6/2/2020. Icyo gihugu cya Rutura cyamwatse uburenganzira bwo kuja ku butaka bwacu. Amerika yikeka General Bunyoni kuba yaragize uruhara mu bikorwa bikabije bihohotera agateka kazi na muntu mu Burundi. Amerika yamwankiye gusa kuja ku butaka bwayo, ntishobora gusaba leta y'u Burundi kumushikiriza urukiko mpuzamakungu urwo arirwo rwose kugira umuburanishi. Niko umwe mu bakurikiranira hagufi ibibazo vy'ubutungane mpuzamakungu yabwijwe rya Amerika. Itangazo ry'umushikiriza manza kizigenza wa Republika rije nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umurwi w'igihugu wigenga ujejwe wateye akazi na muntu Hussein Dahash utangarije ko wagendeye General Bunyoni yahafungiwe. Gusa Sixte Vinyini Muraba umukuru wa CNDH yabwijwe rya Amerika ko adashobora gutangaza ikibanza afungiwemo, atubwira ko inshingano z'umushikiriza manza kizigenza n'ubushikiranganji bw'ubutungane n'umushikiriza manza kizigenza yirinze kubavuga. Mugabe amasoko yuzuzanya ijwi rya Amerika yatubwiye ko afungiwe mu gashoro k'ibiro by'iperereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ku cicaro cy'igendereza ry'u Burundi. Nta mushingwa manza araronka mwunganira kugera kuri uyu wa Mungu. Umukuru wa CNDH niwe yaroye imuhira kumuzanira impuzu zo guhinduranya, niko amasoko yacu yatubwiye. Nkuko hari abatari barigeze bashimishwa n'uko yakwaba mucungera umutekano, n'ubu hari ibihangange muri CNDD-FDD mu ntwaro no mu nzego z'umutekano bitifuza ko Bunyoni yacuranguzwa. Harashobora kuba umwumvikano akazokubitwa inkoni ngufi. Ubutungane nicyo gituma butihutiye kuvuga byinshi muri iyi dosiye, niko amasoko yacu yongera ko kwa 21 tariki General Bunyoni yafatiweko niho Colonel mu gipolisi Desire Uwamahoro atwara igisata c'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE yashikanwa mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi. Nk'uko amasoko yo kuri iryo bohero yavyemerejwe rya Amerika, yari yahagaritswe kuwa 17 hatangura isakwa ku mazu ya Bunyoni. Umushikiranganji ajejwe umutekano Martin Terese yabwiye amesha makuru ku itariki ya 19 ukwezi mubiri we ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku idosiye y'iyo ntwazangabo iri mu minwe mushikiriza manza akizigenza wa Republika yirinda kugira ikindi kintu kinini ayivuga ko. Eloge Urikaneza, ijwi rya Amerika.
muri Republika ya Demokrasia ya Kongo manda ya meza tandatu ya hawa ingawo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC muri iki gihugu yarangiye itariki 19 z'uku kwezi mu gihugu benshi batavuga hari umwe ku butumwa izi ngabo zari zarahawe Jimmy Shukran bakomera aratubwira ibindi kuri inkuru
Ameza atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yase zemerewe kwinjira mu Burasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano mu cyuterwa n'imitwe yitwaje intwari rwanya leta izi ngabo zoherejwe muri Kongo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu ari bwo manda ya mbere y'ingabo za yase zabirangiye ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda hari abifuza kwizi ingabo ziva muri Congo barimo John Banyene Balingene umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu Burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo
Twebwe ntabwo turamenye ikingabo za yase zaje gukora muri Kongo cyane cyane mu Burasirazuba ubungubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri ikingabo za Kenya Uganda Sudani epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano kwa mezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho ahubwo M23 irakomeza gufata uduce twinshi ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu M23 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda kandi yase nayo birebera
le rebelle du M23 RDF
kubwa janti karabuka umwe mu bayobozi ba societe civile mu territoire ya Rucuruwe abona ko ntatandukaniro riri hagati ingabo za yase nizo umuryango wabibumbye MONUSCO
icyo MONUSCO yarakoze nico ngabo za yase zaraje gukora turi yuko barimo bazungura tu barimo bapica amafoto bagakora nibyaye nibyaye kandi ni no mu karere ko batuyemo akare ko M23 zivuga ko zavuyemo tacho ndacho tubona ko bakoreye abaturage ako tukaba dushaka yuko igoverinema yacu ya Kongo itubwira twe abaturage EAC yaraje kutumarira iki kubera na nubu ntacho turareba ico batumariye EAC yashaka yuko yasubiri wabo inkabo zacu za Kongo ndabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23
kurundi ruhande harabasangiza ingabo zikuye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Kongo aba barimo rudakubona Clément uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baranira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi
nibura turabishima ho gatoya kuba abayase bari hano kwa hano hari abarundi impamvu twabishima ho gato nuko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabare ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzwe rugo abari gato ariko abanayisanzura kuba ko tubanye n'amayase tubidushimishije cyane kushoko twakabanye n'aba bateroriste n'amara ama parti rebellion
nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za yase ijwi rya Amerika ryavuganye na bwana Luanda Batukezanga Francois wigisha ibijyanye na diplomasi imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari ULPGL Université Libre des Pays des Grands Lacs muri rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma kwa mubaje uko wabona iki kibazo Manda ya sirimo kurangira nibyo kandi imitwe irwanya leta ya Kongo iracyahari ntaho yagiye ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo agaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za yasetena mu Burasirazuba bwa Kongo oya leta ya Kongo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za yase ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuzuza amahirwe kwebwe n'abakongomani bose izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya yase ya mbere hagati aho hani goma kuri wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya yase ariko irasubikwa nta mpamvu y'iri subikwa yatangajwe kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya yase Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
Urakoze Jimmy Shukran bakomera aho muri Kongo kandi ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu mpera z'icyumweru dusoza ryatangaje ko rigiye kubakira amazu impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda Vedaste Ngabo nibyo atubwira
Nyuma yo wase namwe mashiramwe akorera mu nkambi ya Rusendi mu rasirazuba bwa Kongo isuzumye amwe mu mazu yagiye asenywa n'imvura ndetse nashaje ari muri site ya Gatunguru ya mbere, iya kabiri, ya gatatu ndetse na site ya Rusenda. Zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zigaragaza yuko zugarijwe no kutagira aho zirara, kuko amwe mu mazu zari zarubakiwe mu mwaka w'2015 na 2017 amwe yarasenyutse, andi nayo mashitingi aratubagurika, mu gihe izindi nazo ibiti byari bizubakishije byaboze.
Mfite umuryango w'abantu 8 ariko turara mu nzu duhagaze, inzu yarasenyutse ndetse urabye uhagaze hanze umbona aho ndyamye uri hanze. Nukubwo imvura iguye amazi yose aherera mu nzu.
Mukeshimana Francine ni umubyeyi w'abana batatu yerukaga guhabwa amashitingi yo gusakaza mwaka w'2017. Afite impungenge ko uburyo barara bavigwa bishobora guteza impanuka umuryango we.
Mvura iguye mu ijoro mpita ndara nicaye sisibira kuryama, ubuho amaze iminsi ibiri no kugwarangira ngo ariremwo ndara nicaye mvoma amazi imena hanze ngomeza mpagaraye. Imvura nanisa hizo shobora kungwa ko ikamitana n'urubyaro kuko nta na hamwe mfise mu ngira.
Ilanzi Olivier ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda. Yasobanura ko aseri yabasezeranyije ko igiye kubaka amazu y'impunzi yagiye asenyuka kubera imvura.
Byagaragaye ko by'ukuri amazu menshi yabomotse kandi abantu benshi batangira aho bakiye kumusaya, ndetse bituma hasere na seneri bavuga yuko bagiye gusubiramo amazu, tuvuga yuko ibice 80% bigiye gukogwa, bigiye gusubirwamo kugira ngo izo mpunzi zironke aho zikiye kumusaya. Rero bakavuga yuko bigiye kugwa mu minsi ya vuba kuko iboneka yuko ibyo bikorwa bizogenda kuba ku masite na cyane cyane ku mazu asinzikaye niyazobanza kwanza gushyirwa imbere kubashyikira abandi.
Nubwo aseri isezeranyije impunzi ko igiye kuzubakira amazu, zisanga yarakwiriye kwiga uburyo yakubaka amazu akomeye, kuko iyo yubakishije amahema atobagurika nyuma y'igihe gito ndetse akanaguruka.
Ni by'ukuri ibyo twasaba haseri na seneri nidufashe nk'uko bafashe izindi mpunzi z'ahandi, batorera umuti iki kibazo asangwa ari uko umurefije abaye ngaha yaratwarananiwe n'uburyo bwo kubaka aho hantu, babanze basubire bagaruke bige isi badusizemo, hanyuma baheze barabe ubundi buhinga bashobora kutwubakiramo amazu ashobora kuba yoshobora kwemerana n'iyisi yaho itika mu gihe cy'imvura, kugira ngo amazu ntaze kwame aratugwako. Hasere n'umubyeyi nta kenye nasaba amakungu cyanke bijya bihugu isanzwe isaba imfashanyo, badukorere nk'uko bakoreye abandi barefije bo mu bindi bihugu batuzanira amabati.
Didier Numbi wa Numbi ni umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda, avuga yuko basabye zimwe mu mpunzi amazu yazo yasenyutse kuba zigiye muri Centre Jeune ndetse no mu Centre d'Accueil, mu gihe ategerejwe yuko aseri itangira kubakiriza impunzi amazu. Inkambi ya Rusendi muri teritwari ya Fizi yarimo impunzi z'abarundi zirenga 26,000. Oveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu makuru y'imikino duhera mu Rwanda. Ikipe ya Kiyovu Sport ni iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere muri iki gihugu, mu gihe hasigaye imikino 4 kuri buri kipe ngo ishampiyona irangire. Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa 24 wari warabaye ikirarane. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 6. Ikipe ya Marine FC yatsinze Rutsiro FC bitego 2-1 kuri Stade Umuganda y'i Rubavu. Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC bitego 3-2 kuri Stade Huye Butare. Kuri Stade Golgota Nyagatare, ikipe ya Sunrise yatsinze Tensel FC bitego 3-0. Kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo, ikipe ya Police FC yatsinze APR FC bitego 2-1. Kiyovu Sport yatsinze Gorilla FC bitego 2-1 kuri Stade Muhanga. Iyi ntsinzi ya Kiyovu Sport yatumye ikipe igarura icyizere cyo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona, bishimangira amagambo umuyobozi wayo Juvenal Mvukehe yigeze gutangaza ubwo yavugaga ko azanyeganyeza umujyi wa Kigali.
Gukitiza umujyi byabayeho ni udushya twakoze muri recruitment, haba abafana, haba abakunzi ba Kiyovu Sport ndetse n'abandi makipe muri rusange. Kiyovu Sport niyo kipe yagaragaye cyane ku isoko kandi igaragara ku mayere makomeye akenewe. Ndugwa ngo hari umoperasiyo yagiye korwa akomeye, nitwe twabaga twayagize mu ruhare. Ntabwo twavugwaga n'abantu bari bananzi, ariko bakumva ko hari umuntu wakoze operation. Twagiye turukita amazina akomeye, amazina y'abastar.
Undi mukino wari uteganyijwe kwa gatandatu n'uwahuje ikipe ya Rwamagana City na Lyon Sport kuri Stade y'Ingoma. Uyu mukino wasubitswe utarangiye kubera imvura wimurirwa ku cyumweru. Icyo gihe aya makipe yombi yaranganyaga igitego 1-1. Ejo ku cyumweru habaye imikino 3. Kuri Stade y'Ubugesera, ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Gasogi United igitego 1-1. Musa Musanze FC inganya na AS Kigali ubusa ku busa kuri Stade Ubworoherane Musanze. Umukino wari wararanye hagati ya Rwamagana City na Rayon Sport warasubukuwe urangira Rayon Sport itsinze Rwamagana City ibitego bibiri kuri kimwe. Kugeza ubu nyuma y'imikino 26 kuri buri kipe ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu kicyo cya mbere mu Rwanda, ikipe iza kwisonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 56, ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite 53, iya gatatu ni Rayon Sport ifite amanota 52, Police FC iza ku mwanya wa kane n'amanota 45, ikipe ya AS Kigali ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 43, iya gatandatu ni Gasogi United ifite amanota 39, Mukura Victory Sport ifite 37 ikaba ari ya karindwi. Ku mwanya wa munani turahasanga Etincelles FC nayo ifite amanota 37, Gorilla FC ifite 35 ikaba ari ya 9, ikipe ya 10 ni Musanze FC ifite amanota 38, Bugesera FC iza ari ya 11 n'amanota 29, ikipe ya 12 ni Sunrise ifite 28, Rwamagana City ni ya 13 n'amanota 26, ya 14 ni Marine FC n'amanota 25, Rutsiro FC ni ya 15 n'amanota 21, ikipe ya 16 nayo ya nyuma ni Espoir FC ifite amanota 17 n'umwenda w'ibitego 29. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze Jean Claude Munyandinda, makuru y'imikino tuyakomereze mu Burundi, twateguriwe na Desire Hatungimana.
Umugwi wa Tigers niwe mugwi umwe rudende wo mu ntara hagati warose uburenganzira bwo kwinjira ku ntambwe ya kabiri mu higanwa ry'Uburundi bwose muri basketball. Muri uwo mugwi babona ko byose bigishoboka kuko no kugera kuri iyo ntambwe nta gihamana cyabayemwo. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyereza uwo mugwi n'umwe mu bamenyereza babunyoye mu Burundi, amenyesha mukamwemwe ntangere ico bakesha ico kibanza barimwo.
Tibikesha abarongoye umugwi wa Tigers kuri bona ko bashizemo ingufu nyinshi kurondera bakinyi bamwe mu batandukanye na kuri no kwitanga kugira ikipe kine. Bavuga ko muri rusange n'ico tubikesha n'abakinyi kuja hamwe bakumva ico bashaka n'intumbero.
Mu ndinganizo nshasha y'iganwa ry'Uburundi muri basketball, uko imigwi irenze intambwe ibirekuriwe kongeramwo abakinyi kugira yikomeze. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyesha ko muri Tigers bagiye kwikomeza kugira bazoshike ku ntumbero yabo yo gutwara igikombe. Amenyesha ko bagiye kurondera abakinyi babiri b'abapivo.
Twaragerageje kushana abarongo yo mugwi bariko bari sana barabe ko tukoraho abakinyi uko tubifuza n'aho abakinyi babatoroshe kuronka. Yego umuntu ariko aragwanagwana uvyerekeye uburyo naho twaricaye turagana n'abarongo yo mugwi bariko barashiramo ingufu nyinshi barabe niba vyoroshe nyene, ariko barashiko barashiramo ingufu nyinshi cyane barabe ko abakinyi boneka kamba ko bisaba uburyo bisaba ko bahemba bagira ikintu ibindi n'uduturusho dutandukanye. Navuga ko muri rusange n'ibyo turiko turajamwa, ariko nawe bakinyi dushobora kongeramo babiri batarenze babiri.
Iyindi migwi yaronse uburenganzira bwo kubandanya ihiganwa n'urunani Jimkana, New Star, Lemesha, Lezipo, Dinamo na Kern. Iyo migwi uko ari munani izohura, hasigare ine nayo yongere ihure mu nkino za playoff. Kushika habonetse umugwi uzoserukira Burundi mu nkino za Basketball Africa League. Mu mupira w'amaguru naho mu gihe hasigaye inkino zine ngo ihiganwa ry'Uburundi rirangire, Umamuru yatsinze Interstar bitsindo 5 ku busa yongera amahirwe yo gutwara igikombe cy'uno mwaka. Uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke wogaba ariko kuko Flambeau du Centre bagwanira icyo gikombe nawe nyene yaratsinze Magara Young Boys ibitsindo 4-1. Umamuru isumbya muri kino gihe Flambeau du Centre inota 1. Izo nkino zine zisigaye nizo zizerekana uzotahukana igikombe cy'uno mwaka mu Burundi gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika zababaye abambere iwabo. Mu zindi nkino zabaye, Kayanza United yatsinze Olympic Star ibitsindo 2 ku busa, Rukinzo itsinda Aigle Noir kime ku busa, Atletico New Oil yatsinze Bujumbura City ibitsindo 3-2, na Burundi Sport Dynamic yatsinze Musongati 3-2 nyene, Vitaro yanganije na Top Junior ubusa ku bundi, Messager Ngozi nayo inganya na Tigre Noir igitsindo kimwe ku kindi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naho tuyashoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Ndimwumva kuri micro, ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.